amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese mukunda amakuru y'iwacu muyasanga kuri wezi tatu akaburungi iwacu akarongo Burundi akaburungu oruge turi kwa 30 nyakanga umwaka w'2019 muri kumwe na Emery Kwizera kaze mwese izindi zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Umunyamabanga ajejwe imihari mu mugambo uri ku butegetsi Sylvestre Ndayizeye asaba abagumyabanga kudasubira gufatirwa mu makosa ajanye no gukubita abo batavuga rumwe. Abavunja imirongo ibiri baramaze guhagarikwa n'igipolisi bagirizwa kudakurikiza amategeko yashinzwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Abanyeshuri bashika ku 200 barirukanywe mu ndwi heze ku ishure ryisumbuye Lycée Dirac Tanganyika bahogwa ko badafise amanota akwiye mu kibazo cya Leta. Umuryango w'umusore twababwiye ku ndwi heze yapfunzwe yagirizwa ko yuri impene gusaba ko yoronswa umushingwamanza amufasha kuburana mu kanya n'inkuru imwe imwe ukwayo. Kaze mwido nido ry'amakuru twabateguriye mpera mu bijanye na politiki. Umunyamabanga ajejwe imihari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahamagariye abanywanyi b'uyu mugambwe gufatana mu nda n'abanywanyi b'iyindi migambwe badasangiye ivyumviro. Sylvestre Ndayizeye asaba abagumyabanga kudasubira gufatirwa mu makosa ajanye no gukubita abo batavuga rumwe. Ivyo yabishikirije kuri Uwimana ari muri komine Rugombo intara ya Cibitoke hari mu birori byo gushikiriza amazu 9 umugambwe CNDD-FDD wubakiye abantu aho nikora bahoze ku rugamba abo bita abahumure. Kuri kira Sylvestre Ndayizeye ajejwe imihari mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi.
Mube abahuza muhuze senere muhuze prodebu muhuze iprona abo bose n'abantiriwe ndavuga mubahuze n'umugambwe CNDD-FDD mubanywanishe. Turatakambye dutakambira abagumyabanga guhera uno munsi muvuga ijambo ry'ihumure, ijambo ry'urukundo, ijambo rihumuriza abarundi bose, ijambo rihumuriza abasenere, ijambo rihumuriza abaprodebu, ijambo rihumuriza iprona, ijambo rihumuriza abagumyabanga. Twarigeze kuzimira, mwarabonye amakuba twaronze, ubu ntitugikeneye kuzimira ko twarazimurutse. Dufatane mu nda rero bwa bumwe bwacu, tububagarire, tububomere, butotahare. Ntihagire uwo twose urakumva yakoze ikosa ngo yakubise umusenere cyangwa yakubise uyundi ngo nuko badasangiye umugambi. Ihibambewe nimwe mujeje igihugu, nimwe igihugu kibazwa, nimwe basega babiri ishyamba, muri intare, muri intwari. Intare rero ntijya akayabo, intare ntijya imbeba, intare ntijya imbeba, intare ntijya akayabo. Hagarara neza, ahubwo murakingira utwo tubeba, murakingira ubwo buyabo aho kubuke. Ngira ntimwabyumvise neza, muri intare, intare ntijya akayabo, intare ntijya imbeba, kandi intare ntijya igishyigikiye. Murabakingira kugira ngo babeho kuko nabanyu. Ariko rero mwame muvye uyu mugara kuko igihugu kiragwani, nimuze mwemere yuko basesa nkuyoze baduga ku bitugu. Cyo gihe rero nimwabona bigira bimere nabi murazokankama mubyura umugara. Birakenewe nta seru gatatera igisure zibyo none bibaye ngombwa murabyura umugara mubakange kwa kundi kw'intare yikanze ibyirutse bibigomba umye hafi akaba intare nkawe. Ariko gukanga kw'intare ntibibuza gukingira abana bayo.
Muyavugwa mu butunzi abantu 200 bakora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro abo bita abavunjayi baramaze guhagarikwa n'igipolisi. Abo bahagaritswe bakaba bagirizwa ko bakora badakurikije amategeko yashinzwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano yemeza ko mu mafaranga amaze gufatwa yabo bahagaritswe harimwo $1,300,000 z'amarundi hamwe n'amadolari 55,000. Ku bwa Pierre Nkurikiye ngo acashigwa mu Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano.
Bagize imisi bafatwa uno munsi, abamaze gufatwa bose hamwe bakaba bashika ku 200, hanyuma bakaba bamaze gufatanwa amafaranga arenga $1,300,000 z'amarundi, $1,055,000 z'amadolari, $180,000 y'amafaranga bita amapound, $2,287 vy'amashiringi hamwe n'$5,000 n'amajana 60 vy'amafaranga y'abanyaburaya. Ni igikorwa rero kigiye kubandanya gushikaho wowe se ariko arakora ugo rudandazwa binyuranye n'amategeko afatwa agashikiza ubutungane kuko murazi yuko bajya abantu ariyo batuma tunzi b'igihugu guhunga abantu uwagenda kurondi dolari ugashusangarira ku mafaranga menshi cyane kandi amategeko tari kwa bivuga ico bakora ari kwironderera inyungu z'umurengera gusa maze umwene gihugu nawe agaheza akahahombera n'abantu rero bo gutuza gushikaho bazokwigarura bakaja ku murongo w'amategeko gucyo ubutunzi b'igihugu bubandanye busonegwa kandi butera imbere hanyuma iyo bamaze gufatwa haca hatangura ibikorwa by'amatohoza hanyuma amatohoza arafise umwanya mara mu gipolisi hanyuma amadosiye aheze baraheza bagaca barungikira dosiye ubutungane nabwo bugaca bukora akazi kabo cyo twakongera ko no uko aya amafaranga yose afatwa n'uwabo bantu murumva ko atari make aheza agashashikirizwa iyo banki nkuru nyene y'igihugu
tubutse ko amakuru y'iwacu tuyabaronsa mutwandikiye mu kaya dusaba kuri nomero WhatsApp 76 2 4
amakuru y'iwacu
tuje mu bijanye n'umutekano aho ubushikiranganje bujejwe umutekano bwemeza ko igikorwa cyo kwirukana abanyamahanga badafise impapuro zisabwa n'amategeko kitaraba abakongomani bonyine ahubwo ngo hirukanwa abanyamahanga bose bigaragaye ko badafise impapuro zikwiye Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje abishikirije mu gihe hamaze iminsi hakogwa umukwabu Mungo zibamwo abakongomani Pierre Nkurikiye asigura ko imvo zituma abafatwa ku bwinshi baba ari abakongomani biterwa nuko ibice birenga 90% by'abanyamahanga baba mu Burundi ari abakongomani Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano
Nejo harafashwa barenga 200 muri quartier ya Kibenga none umunsi bazindukiye ko ni igikorwa rero kibandanya kandi kizobandanya gushikaho umunyamahanga wese aba muri kino gihugu cy'u Burundi ahaba byisunze amategeko kuko n'abarundi bagiye hanze nivyo basabwa kandi utabikurikije mu murundi aba muri bari muri ivyo bihugu baraheza bagaca muturungikira baramwirukana nkuko natwe turiko turabigira ni igikorwa rero gisanzwe cyo gusaba ko abantu boja mu nzira z'amategeko ko hafatwa abava mu gihugu cha Kongo nibisanzwe ko benshi baba barava muri cyo gihugu cha Kongo nibisanzwe kuko abanyamahanga benshi baba muri kino gihugu cyo Burundi abarenga ibice 90% n'abanye Kongo nico gituma iyo habaye mukwabo usanga ibice nyene birenga 90% byabo bantu arabo ariko cyo gikorwa kirabanya mahanga bose no muri aba bamaze gufatwa harimo abava mu bindi bihugu ariko ni bake cyane kuko basanzwe ari bake muri kino gihugu twabivuze yuko nabava mu bindi bihugu bamaze gufatwa haramaze guhurungikirwa ibihugu bibanye mbere n'ivyakure ni igikorwa rero kitaraba abakongomani gusa abakongomani nuko ari bo benshi muri kino gihugu mukwabo rero baye ko ubaheza bagafatwa ari benshi n'ibintu bisanzwe igikorwa kizohera mu gihe atamunyamahanga n'umwe azoba kiri ko araba muri kino gihugu bitisunze amategeko no kuvuga ko ari igikorwa kizobandanya gushika bose bagiye mu nzira y'amategeko
mu vyerekeye indero naho abanyeshuri bashika ku 200 bari rukanywe mu ndwi iheze ku ishuri ryisumbuye rise Dirac Tanganyika riri mu gisagara cha Bujumbura bahogwa ko badafise uburenganzira bwo kuhiga kubera badafise amanota akwiye mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro Laurent Nkengurutse umuyobozi mushasha arongoye lise Dirac ya kabiri yamenyesheje ko bashize mu ngiro itegeko bahawe n'ubuyobozi bw'indero muri komine ya Mukaza ariko ntatomora neza icyatumye abanyeshuri bahabwa ibibanza badakwije amanota kurikira Laurent Nkengurutse yishura ku bibazo bya Jeremy Misago
tumaze gushikira amabanga hariho umukuru wa komisiyo ijejwe gukwiragiza abana ku mashuri niho yagiye aduhaye itegeko yuko abana bose badakwiza amanota 100/200 twoba surungikira ubuyobozi bw'indero muri komine bukamenya aho babashira twarahejeje rero turashyira mu ngiro ibyo badusabye turagira intonde ku mashure ku gisata no kuvuga nko mu gisata cha ekonomike twarashoboye gusanga aho hari abana bagera ku 99 hanyuma mu gisata cy'ubuhinga hariho abana bashika ku 82 mu gisata cindome zanone naco harimo nk'abana bashika ku 29 aho rero twaraheteje turabashikiriza ubuyobozi bw'indero muri komine burabakwiragiza nta mwana ari mwibarabara gushika no munsi ubuyobozi bwaciye bufata ikibazo mu minwe burabakwiragiza ku mashure yandi ari hano hafi ya lise Dirac kandi afise uburenganzira bwo kubakira
mbega kugira ngo musange abangana uko batashikanye amata 50% barahawe ibibanza byoba byagenze
ahanini uko byagenze sinobite bako kanini kuko je nari umuyobozi mw'ico gihe ndamenye kubona nk'abana baba barevoriwe ngaha mu kuvuga bahora biga ngaha bakaronka amanuta yo kuja mu marise komino muri se minispo nibo kenshi baca bagaruka ucusanga batagomba kuva ngaha bakagaruka kwiga mu myaka ikirikira ngaha abo bana rero harimo nabiyizanye haramusanga barizanye bavuga bati yarise twara twiga ko nituyibwiriye
nari nabivuze no mu ngingo nkuru nkuru umujyango w'umusore apfunzwe yagirizwa ko yuri impene usaba ko yoronswa umushingwamanza amufasha kuburana ni mu gihe uwo musore azwi ku izina rya Justin Bukuru yahagaritswe kuva ku munsi wa mbere w'indwi twaraye turangije afatirwa muri komine Bugarama intara ya Rumonge amakuru avaho yafatiwe yemeza ko yafatanywe itonga yuriye impene abo mu mashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu basaba ko uwo musore yojanwa kwa muganga agapimwa ko atangorana afise zo mu mutwe mu Rumonge ni inkuru ya Felix Nzorubonanye
tumesha kwa hali kumusu wa mbele wudu biheze aliho uituwa Bukuru Justin ngana umia kachumi nibi ya lagi imbene kumagara niko mine ugarama yuri la imbene mge muzo ya lagi mwenye komune awai ugo nyelero bati watawaza awai hafi watawaza ni kitorisi chakira mufata omutu kwa kumufuja mugasho kitorisi kwa komune ya ugarama ureo ngana kawamazi kumuguru zguwaya sikani mwiko kashu kwa komisari polisi ya Rumonge au ya agira kurira igitungwa mene ujyo navyo bikari hanwa n'igitabo mana byaha cy'urundi rero umusore bakabatumeje yuko dosi isho gushyirwa parke ejo aho bukera umujyango wiwe usaba yuko umwana kiri muto atoshobora kwiburanira bagasaba abari mu mashyirahamwe hagati y'akazi na muntu yuko muba hafi kugira ngo bamufashe kuburana nayo bamwe mu mashyirahamwe bagasaba yuko umwana yomanzwa agapimwa mu mutwe nuko akomeye neza ibyo yakoze atamuntu akomeye yoshobora kubikora inkuru twegereye tumesha ko umwana ivyo yakoze avyemerera uko umujyango w'ivuga mu rwego tatatu ukuntu byamushikiye ngo umenye rero yuko wagira icaha cyo kurira igikoko cyagitungwa ahanishe umunyororo uva ku mwaka umwe gushika ku myaka itatu cyangwa ni adabu y'amafaranga ari hagati y'50 n'ibihumbi ijana muri Rumonge Felix Nzorubonanya iwacu
amakuru twabateguriye tuyarangirize mu nkino aho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryabandanije mu mpera z'indwi yaraye irangiye ariko rikaba ryaranzwe n'imvururu zahuje abakinnyi b'umugwi wa Aigle Noire inyuma yo gutsindwa na Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa nayo intamba z'abatarenze imyaka 20 zaraye zisezerewe mu ihiganwa ririko ribera mu gice ca kane gishiri ca nyuma amakuru y'inkino na Desire Sindihebura
Inkino ziwacu
amakuru yacu y'inkino yo kuri no wa mbere hanini yerekeranye n'urukino rw'umupira w'amaguru duhera mu ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere Premier League aho bariko bakina indwi igira 8 mu mpera z'inondwi mu nkino zabaye nuko umugwi wa Message Ngozi kuri Stade Urukundo yarayutsinze umugwi wa Aigle Noire w'imakamba igitsindo kimwe ku busa inyuma y'urukino hakaba harabaye akavuyo hagati y'abakinyi ba Aigle Noire hamwe n'abafana ba Message Ngozi tutibagiye n'abamenyereza babo bivuye ku ikosa ryari rikozwe ku munota wa 94 urukino rwamaze kurangira ariko umuhagarika izi ntiyaruvuza niko rero umunyegori w'umugwi wa Aigle Noire ndize MFRS yaciye ashaka gukubita umwe mu bakinyi ba Message Ngozi Ibrahim Karikera ari kumuhagarikizeho ku ruhande Emerine Yongabo akaba yaragerageje gufasha kugira ngo ntamukubite inyuma yaha abandi bakinyi ba Aigle Noire bakaba barashatse gukubita abo basifuzi ndetse no kugwana n'abapolisi bariko bababuza gushamirana ariko umumenyereza w'umugwi Jose Bipusa akaba yaragerageje gufata bamwe mu bakinyi biwe kugira ngo ntibashwane tubajije mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru icyo bariko barakora Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB yatumenyesheje ko atangingo ubuzirafatwa ngo kuko bakirindira icegeranyo kizotangwa n'umukomiseri w'ugo rukino ibyo navyo ngo bamaze kubona ko hazoba harimo ibirego bazoraba amategeko icavuga maze bafata ingingo mu zindi nkino zabaye nuko umugwi wa Rukinzo watsinze Bujumbura City ibitsindo 3-2 Vitaro batsinda Olympic Stadium yingi ibitsindo 2 ku busa Ngozi City yararose intsinzi yabo ya mbere kuva ihiganwa ritanguye kuko batsinze umugwi wa Inter Star igitsindo kimwe kubusa Atletico Olympique kuri Stade Intwari Bujumbura batsindiwe na Musongati yo mu ntara ya Gitega ibitsindo bibiri kuri kimwe. Kuri uno wa mbere umugwi wa Rerie ukaba watanye mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United, mu gihe Burundi Sport Dynamique batanye mu mitwe n'umugwi wa Flambeau du Centre. Kugeza rero ku munsi wa munani umugwi wa Flambeau du Centre ni ukiza mu kibanza cya mbere bakurikirwa na Message Ngozi hamwe na Musongati yo mu ntara ya Gitega. Tukibandanya kandi n'amakuru y'inkino, umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba w'abatarenza imyaka 20 baraye basezeye ihiganwa rya Sekafa ririko ribera mu gihugu cy'Uganda. Basezerewe kuri uyu w'Imana muri kimwe cya kane kirangiza n'umugwi wa Kenya. Inyuma yaho Uburundi butsindiwe ibitsindo bibiri kuri kimwe, igitsindo cy'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba kikaba cyatsinzwe na Mim Hakizimana asanzwe ari kizigenza uwo mugwi. Umugwi wa Kayanza United nawo uramutswa umumenyereza mushasha kuva mu mpera z'ino ndwi, uwo nawe akaba ataruwundi akaba ari witwa Emmanuel Bankuwiha batazira mayere. Uwo mumenyereza yahoze amenyereza umugwi wa Lydia Ridike akaba atamugwi yari afise, akaba yasinye amasezerano y'umwaka umwe agiye kumenyereza umugwi wa Kayanza United, akaba asubiriye Emenzo Habonayo yabogojwe muri ayo mabanga kubera kwitwara nabi. Tubandanije mu rukino rw'umupira w'amaguru ariko bakinira ku mucanga Beach Soccer, mu mpera z'ino ndwi bariko barakina umunsi ugira indwi mu gice cya kabiri cy'ihiganwa. Umugwi wa Beach Boy watsinze umugwi wa Baremex ibitsindo indwi kuri bitatu, Tujen Denixon batsinda Nouveau Regime ibitsindo bibiri ku busa, mu gihe Academy Wembo wo watsinze bigoranye cyane umugwi wa Pepinier ibitsindo indwi kuri bitandatu. Turangiriza amakuru twabateguriye mu rukino rw'amaboko Basketball, aho mu mpera z'ino ndwi inkino zabandanije mu nkino za nyuma bita playoff mu rurimi rw'Icyongereza. Umugwi wa New Star watsinzwe na Dinamo amanota 68 kuri 76, Le Gazelle batsinda Berco Star amanota 48 kuri 35. Mukamenya ko umugwi wa Le Gazelle mu bigeme hamwe na Dinamo mu bagabo baza baramaze gutahukana ihiganwa kuko bamaze gutsinda inkino zitatu ku busa.
Harakoze Desire Sindihebura, nino ngaharira makuru y'iwacu twabateguriye arangiriye. Emery Kwizera nariko ndayabashikiriza ndabashimiye cyane. Nkingurukira n'abagenzanje twafadikanije kuyategura, mugire ibihe byiza aho muri hose. Murakoze.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.